Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ishwiti Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio Indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga ku munsi wa gatano, tuganira ku bibazo by'ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme. Mbega umufasoni yakwiye kwifata gute inyuma yo gushinga urugo ngo ashobore kurufasha gukomera? Yokora iki inyuma y'uruvyaro, akazi kenshi ka misi yose asanzwe akora, n'ibindi bikogwa canke ibibazo by'ubuzima ahura navyo ngo ntibimutume ava muri wa mwanya w'intore watumye umugabo wiwe amushima mu bandi akamusaba kubaka? Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga muri aka kanya. Ariko mbere yaho, reka mugenzi wacu Eugene ni Mukankusi yaducire ku mayanga uko vyifashe mu gihugu cya Zimbabwe.
Urakoze Oriane. Prezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yagiye habona bwa mbere uyu munsi kwa gatanu kuva igisirikare kimucungiye mu rugo mu ntangiriro z'iki cyumweru. Uyu munsi rero Mugabe yari mu muhango wo gutanga impamyabumenyi diplome kuri kaminuza Zimbabwe Open University izwi nka ZU mu magambo ahinnye y'icyongereza. Iyo kaminuza iherereye i Harare mu murwa mukuru wa Zimbabwe. Hari imbaga y'abantu yarimo kumuha amashyi. Abanyazimbabwe bafite icyizere cy'uko ibintu bizasubira kuba nka mbere mu buryo bwihuse kandi buboneye, akaba ari nyuma y'uko igihugu gihuye n'ibibazo bitunguranye bya politiki. Abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango ishingiye ku madini basabye Mugabe kwihutira gutanga ubutegetsi abasirikare bamaze gufata igihugu. Cyakora ejo byavugwaga ko Mugabe yanangiye kandi ko perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma yaciye intege abari bafite icyizere ubwo yabwiraga inteko y'ishinga amategeko ati biracyari kare cyane kugira ngo hagire icyemezo kidakuka gifatwa ubu. Twababwira kandi ko amashusho yari yashyizwe ahagaragara n'ibitangazamakuru bya leta ya Zimbabwe ejo kwa kane yagaragaje perezida Robert Mugabe ahagaze iruhande rw'umusirikare mukuru Constantino Chiwenga. Nuko rero ibyo bya Zimbabwe Oriane turaza gukomeza tubikurikirire hafi turabibagezaho mu kanya kaza kuza.
Urakoze cyane gose. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongeye kubaramutsa kuri uno munsi wa gatanu muri studio Indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka ku munsi wa gatanu aho tuganira ku buzima bw'abigeme n'abakenyezi. Mbega umufasoni yakwiye kwifata gute inyuma yo gushinga urugo ngo ashobore kurufasha gukomera? Yokora iki inyuma y'uruvyaro, akazi kenshi ka misi yose asanzwe akora, n'ibindi bikogwa canke ibibazo by'ubuzima ahura navyo ngo ntibimukure muri wa mwanya w'intore watumye umugabo wiwe amushima mu bandi akamusaba ko bokubakana? Kuri uno munsi wa gatanu rero tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme nk'uko twabivuze, twituye Madame Glorieuse Kagayo, umwigisha n'umuhanuzi mu bijanye n'ingo n'imiryango. Mugume mwese ku maradiyo yanyu muze gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kaze rero mwese uno munsi muri aka kanya ni ishaka iganiro muri Isanga nk'uko muvyumvise, muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio Indwi Washington DC. Kuri uno munsi wa gatanu aho tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme, twituye Madame Glorieuse Kagayo, umwigisha akaba n'umuhanuzi mu bijyanye n'ingo n'imiryango ahaba muri Canada, Madame Glorieuse Kagayo yahoze kandi akora ku radio y'igihugu cy'u Burundi RTNB ikiringo cy'imyaka 13 aho yateramisha ikiganiro cyafasha ingo n'imiryango. Tumutega amatwi mu majambo make aho yivuga amazina akatubwira uwo ari we n'igikorwa arimo muri misi.
Inshuti zanje aho muherereye hose mu mpande zine z'isi ndabaramukije. Akazina kanje ni Glorieuse Kagayo. Ndi umukenyezi nagira ubuntu n'Imana. Ndubatse. Ndafise abana n'abuzukuru bariko baraza. Nagira ubuntu kandi maze imyaka ishika 33 nubakanye nuwo twasezeranye tutahukanye. Atari uko atangorane zaje kwitambika hagati yacu, ariko Imana yaramfashije iradufasha kugwana urwo rugamba turi hamwe. Ndakijijwe haraciye imyaka 26. Muri ako gakiza nahakuyemwo byinshi. Imana yarampinduye, irahindura umugore yaramanyama, umugore atarazi guca bugufi, umugore atari bwatahure kubaka urugo rw'ibicarico, maze irampindura kuko yari ifise ishure igomba kunyigisha. Impa guhinduka rero iranyigisha kuba mu mwanya wanje, mu mwanya w'umukenyezi mu rugo, mu mwanya w'umugore w'umugabo, mu mwanya w'umuvyeyi mu bana. Ibyo rero ni ishuri Imana yanshishijemwo, kandi sinovuga ngo ndariheza kuko uryo umuntu aheza ishure ubuzima bwiwe buhagaze, ariko ndavuga ngo muri iyo myaka hari ivyo Imana yampaye mbona ko ishaka ko tubisangira n'iyindi miryango. Icyo gihe rero maze guhagarara mu kibanza cyanje cy'umukenyezi cya nyina w'abana cy'umugore w'umukiriso, urugo rwanje rwarahindutse. Amahoro atarari araboneka. Kwa kutamenya kumviriza uwo mubana birazimangana, niga ingene bumviriza umuntu babana. Ivyo rero nasanze ari ibintu byofasha mwebwe nifuza ko tuzoganira.
Uyu rero nk'uko mumwumvise ni Madame Glorieuse Kagayo, tumwakire niwe mutumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi, aho agiye gutufasha akaduha n'impanuro ku bijyanye n'ingo n'imiryango n'ukuntu umwigeme umufasoni umukenyezi yo kwifata nyuma yaho agiye mu rugo rwiwe. Madame Glorieuse ndabaramukije, ndabaha ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Ndabaramukije Madame Oriana, murakoze cyane kuntumira.
Yego. Kari karyoshe kukumva wivuga amazina aho uvuga n'ingene watanguye iki gikorwa. Ni nayo audio mukoresha iyo muriko muratanga impanuro n'inyigisho zanyu mu ma audio. Tumva ko mufise ministere canke igikorwa mukora cha misi yose cyo gutanga impanuro. Wobanza ukatubwira muri make iyo ministere ico gikorwa ngene cifashe.
Urakoze cyane Oriane. Nkuko nabivuze nagize umutwara Imana yashize umutima wanje. Mbere novuga ngo nabihereye kuva nkiri umwana, narihweza mama wanje ingene yubatse na papa, ndamwigira ko ingeso nyinshi nziza, nkamubona mu kwihangana, nkagenda mbona iruhande mu kibano ibintu uko bimeze mu miryango, nkama nifuza nti yo icompa abantu bakamera nka mama. Mama yari umumama yihangana, umama avuga make, umama yubashe papa. Ndamufata mbere ngo Imana niyamfasha nshaka kuzomera nka mama. Hanyuma uko nagenda kura rero birashika nanje, Imana irampa umugabo, ndatangura urugo rwanje. Ariko usanga mu myaka ya mbere nariyibagiye ko mama navuze ngo tuzosa. Imyaka ya mbere ntizanyoroheye, nari nkiri muto, ibije kugwanya urugo utazi ingene ubyifatamwo. ariko byagiye guhinduka yaruko menye imana imana iranyibutse uwo ndiwe n'inkomezi yashize muri Jesu ishobora guhindura ibintu nuko rero mu Burundi igikorwa nagitanguye mu mwaka w'2000 kuri radio kandi wihenze kuri radio televiziyo nahakoze imyaka 2026 hafi 2027 13 niyo kuri radio gusa hanyuma rero mu Burundi hari ibibazo urazi ibibazo biri mu miryango urazi intambara ije yazanye ku miryango yatandukanye ugasanga hamwe abagabo birirana abana handi abagore birirana abana ukabone ku bintu byononekaye ariko ngeze nungaha muri Canada nsanga systeme yo ngaha ku bw'abanyafrika baje nsanga yaratumye haba ibintu byinshi byononekara na bya bindi byiza twari dufise iwacu ka kantu ababyeyi bavuga ngo niko zubakwa kajya gafise aspect positive na negative positive rero nagira ngo abantu bogakorera ko kajya gatuma umuntu yihangana gatuma umuntu adasaragurika gatuma umuntu adafata ama decision active ingingo zinyaruka nshasanga rero nongaha nibaza no mwisi hose nsanga cha gikorwa imana yampaye nico gukora nca numba mu mutima ro nkwiye kubikora ni gikorwa nkora ku bw'ubuntu bw'imana nagiriwe si gikorwa ndiko ndacisha amafaranga ariko jewe umuryango uhagarara neza cyavuga imana urakoze naho rero byatanguriye niyo passion yanje mfise mu mutima ko imiryango umugabo umugore umwe wese yotahura wa munsi yavuga ngo ego ndemeye kubana nawe akamenya icyo yemeye icyarisho
ingo n'imiryango ni ikintu gikomeye cyane birazwi ni ikintu gikomeye kugira ngo imiryango igihugu gikomere kigire umugisha no munsi rero tuko turagerageza kwihweza bimwe mu bituma bitagenda neza mu ngo tukaba twifuza kwihweza cyane cyane ku ruhara rw'abakenyezi iyo yubatse urugo ugasanga ari yibagiye ntiyifashe neza kugira ngo ugo rugo gwe rukomere umugabo we bandanya mushima bandanye amubonamwo nkuko twabivuze ya ntore yabonye akimuresha rero tukifuza yuko dufasha kwihweza ingene biba byagenze nico uyo mukenyezi yokora kugira ngo ashobore guhinduka ashobore kugira ingendo nziza hari ya kaudio kamaze iminsi gahita kuri iki nyene turiko turavuga kerekeye ukuntu umukenyezi yiyibagira iyo amaze kuba kugurugo kagizwe no mu comedian Kigingi baraga kwiragiza hose muri iminsi ya Herari katubanze tukumvirize ku kuntu rimwe na rimwe umukenyezi yiyibagira iyo amaze gushika mu rugo tumutega amatwi Kigingi
ibintu byose byahora gukorera bigaca birangira rinde rero simbuze rero olala hari ibintu mwe mutazi rero simbuze rero urudogo kwa mbere n'igwitayemo urudogo kwa kabiri ngugo rurahonyurutse wa muntu waheruka ashamugira Maria Jabere muri yakanzu yera ninge azani yo foroma urunuko rutarukorokere hariya ibibere bishikane ku mapi ehera ababivemo ashiremo ordinaire yahora gira produit ehera abavyose abivemo hari nabaca bahinduka bakatangura gusenga amasengero ntumbaze agatangura kuzariheba utuvuta nasubire guhonyoza ko ngubwo uruguturi yataye ko ururato rutagira mana yake akaruja revra rahevye ngorega ngo ninzarosha ngo kakaririmbo ka Christophe Matata ngo nitwaye ngo nitugifise umwanya ngo agasokozo n'ikirore bona kabuyiko kwicamaga atanguye jambo ni mukiyaga nabiri ni mijinya wagena umwanya wose ugasanga ari karafoka winjira munzu ugasanga iyo nzu yamirimo ugwama kwaserera nguyo na estetika gira ati basi umugore afasanga ameze neza afasanga ibintu bipanze usanga umwanya wose ari ibintu biboze bimeze gutya aya ubwo gacishika rero ugasanga ari katukana n'umuyaya aho urukwembe ngugo hejuru yaparitse muri saro ikiringi kimwe ibimeme yashize ku meza ariko yose umwana umwe mu kwaha wundi nawe ari mu gutwi isaro bayononye nawe urushaka kumva ibintu biri
sije kobaje uwo mwanyu ubona ukurahe abana afimaze kugira abana babiri
bariheba none nibo bonye nibabyara yari abagore baguma basa neza abagore baguma bameze neza biyantretina nama gym tonic ari ngaha ntabo nirwa ndabona biriko barehera bibarabara biriko bari hamabarabara biruka kugira barabe ko foro iforoma yoguma hamwe bijya bintu vya kayere ko musi yimeza ugasanga umuntu yaramaze gutiforoma Rendi rahuko na bado urazupaje tena bwo muri ngaha ubu kera abana bo barubahuka kera nta mwana yashaka kugura ikintu cy'igipapa ariko ubu nibo ngo nibyo bakunda rindira reka bubuze senyurizo ngo kazi mubwana bwo wikene ya kanotisha ubupeti te buzi kwambara kola ya bien ubupeti te buzi kwisiga deodorant kamota ugasanga hari yasigaye yisiga pestrine ibintu byose yarabihebye nta deodorant no mukwana kure twatuntu ugasanga n'ukuru dame agenda na kwa rushwa rumwe na mvugara fabas urushwaro muyashu azashisha gati ya mabere ngongo ngwantu arashishe gamana iforoma yaratakaye ikiboko cimvuta no ngico ukimira ati none ni waho nitwagira maria inyame mpa inyaki tatine rindira na bado
abafise byinshi abagowe na byinshi abana bararira umukozi akamusaba amahera baka impunzu umwana gacafutse impunzu akazi bakamuhamagara none ushaka asubire kwira abagute
yajyaga
sinararushitse muri rwanda
niyo ngo wala niyo ngo Nyongo akagabanya inda basi bukibuke akicungira karaba kwasa neza ariko abantu b'abagore hanyuma ngo ngingese umugabo wanjye afise namwe mwe murabishyiramo uruhara rukomeye cyane
uyu rero yari kigingi kuri iki kibazo nyine cy'abagore batifata neza nyuma yaho babonye yuko bamaze kuja mu rugo byose bigiye kugenda neza badakeneye kwifata neza madame Glorieuse none kwifata neza birahambaye cyane kugira ngo urugo rukomere
urakoze cyane ariko ndumviriza uwo mukomedia ego kweri avuga nk'umukomedia nyene ariko muvyagi yaravuga hari hivyukuri umuntu agenda arabona ariko biraza kungora ingene mvuga umugabo jewe kufisanzu umugabo n'umugore ndabita n'umuntu umwe n'ugufashanya kuko umugore nyimba ageze muri iri bishye cyo kwibagira ko ari ishugwe ryo mu muryango reka ndabivuga uko umugore ni nk'ishugwe mu muryango kandi ishugwe iyo umuntu wese aribonye aranezerwa aratwenga kandi kuko ari ishugwe abwiza no kumenya ngo iryo shugwe bararivomerera iryo shugwe usamaye na gato riraza kuma urumva mugabo rero kugira ngo uwo mugore yumve ko ari ishugwe barabimwereka ko ari ishugwe mu rugo sibyo nico gituma rero ego reka tuvuge ku ruhara rw'umugore ariko n'umugabo abifisemo uruhara kugira ngo umugore agere aho amera nk'uko kigingi yahejeje kumuvunga niba atari ko arashyira mu isukari nibyo turabona abamama bishika bamaze gushika mu rugo ubona umenga ibyo gushaza umenga abona ko bitakiri ibyabo nagira mbabwire ngo ubuzima bwose bw'umugore nubwo kunezereza umugabo wiwe ni ukuvuga ngo umugore akwiye kumenya ngo mu buzima bwanje kuva ku wa mbere gushika ku wa mungu kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa cumi na kabiri kuva muri uwo mwaka kugeza mu mwaka uza ibihe byose imana intije kubaho jewe umubiri wanjye sigwanje uko niko imana yabigize umubiri wanjye ni uw'umugabo wanjye imana yampaye rero uwo mubiri w'umugabo wanjye mbwirizwa kuwubaha mbwirizwa kuwusukura mbwirizwa kuwambika neza mbwirizwa kuwuha akaruhuko mbwirizwa kuwansetena mu buryo bwose bushoboka ariko rero iyo muriko muravuga ibi ndabona ko muriko muvuga umugore w'umunyafurika kazi kuko hariya muvuze ngo yavuze kigingi ngo kwambara ibiguturiya ngo kwambara ngo kugira umwanda mu nzu biki n'ibiki ariko ibyo iyo bishyitse ni uko umugore bishyika akaba yarabonye ko umugabo yamutaye ndagomba ari umugabo nawe afashe uwo mugore kugira agaruke ku murongo akigoro agize umugore umugabo namubwira ati madam uno munsi uraberewe kuko abagabo benshi umuntu abagore barakora ikintu ariko umugabo akaraba kinumira ariko yaba yamenya gushima ati yo kanzu wambaye uno munsi irakubereye iraruta yaguturiye wari wambaye mu ndwi heze akanamugurira akamugurira akavuga ati ko mbonye utanguye kurondera kwambara neza ingo tugende hari impuzu nabo ingo tugende wicagurira abagore rero kugenda bafashe birashobora gushika kuko ntidufise ingabire zimwe twese birashobora gushika ukaba utazi turacyari mu nyambaro utazi amabara meza urashobora kugira abagenzi beza bakagufasha bakaraba ati mama wowe kuri munini urashobora kwambara gutya niyo nda yawe ukayinyegeza kandi hamwe wo kwambara impuzu imeze gutya iyo nda yawe ntayo baza kubona iryo bere numvise kiginya avuga ngo amabere bakayarekura gakoroka hariho mu kirundi babyita amasindiriya hariho amasutiya hariyo amasuki azi kwegeranya umubiri w'umugore nagira mbwire kigingi nakumbuye n'abameze nkawe umugore iyo amaze kubyara mu rugo akonsa n'ibisanzwe ibere rirakoroka ariko ngira mbwire umumama ko kuryegeranya bishoboka kandi ngira mbwire n'umupapa iryo bere ryakorotse kubera imana yabahezagiye akakubyarira abana rero ko ryakorotse mufashe nawe kuryegeranya urumva rero sha Oriane si igikorwa cy'umugore gusa ni igikorwa cy'umugabo n'umugore hanyuma
twongera twatubwira neza na neza bimwe mu bindi umugabo yokora kugira ngo amufashe hama turagaruka ku mugore kucyo yokora
icyo yomufasha namukunde ijambo ry'Imana ribwira umugabo yahisemwo uwiwe mugore imubwira ngo namukunde kurya yabwiye umugabo umugore ngo ubahe umugabo wawe Imana rero burya ntiyihenze irazi ko kumbure abagabo bibagora cyangwa niba bakunda ntibazi kubigaragaza ntibazi kugaragaza ngo babwire umugore wabo ko abarukira bose ko ari we mwamikazi wa mbere uko ari kose niwe yatoye niyaba yashimye mugufi niyaba yashimye uwonje niyaba yashimye uwubyibuye ntagende hanze ngo asubire gukanura umurazi araba abandi hanze uwo yashimye ari mu nzu abishatse amufashije umugore azoguma ameze neza umugabo rero afisemo uruhara runini cyane umugabo afise uruhara rwo kumenya ngo mbega ko jewe Imana integeka gukunda umugore wanje no mugirira iki ni ukuvuga ngo umugabo akwiye kunezerezwa n'umugore wiwe gusa ibyo batazi kugira banezerezanye baravyigira hamwe bakabyigishanya nakubwiye ngo umugabo ujya mu biri suwiwe n'uw'umugore yemereye ati uri umugore wanje e vice versa umugore nawe akwiye kumenya ati uyu mubiri wanje suwanje n'uw'umugabo suw'abagabo bo hanze oya ndagomba nkubwira ngo hari iyindi shusho mpora mbona umuntu umugore avuye mu nzu akikora yamaruja rero wavuze tukayakubita ko tukambara neza tukabige dusohotse hanyuma twinjira ugacuzikura ugacya ujya mu gikoni urabibona ingena abantu tumeze nagira ngo nikibure nkibura abandi ba mama nkanje ko impuzu zo mu nzu n'ibyo ushyitse mu nzu birashoboka ko iyo wari wambaye hanze bitoshoboka kwijyana mu gikoni ariko impuzu zo mu nzu nazo ahubwo zikwiye kuba impuzu umugabo akubonamo akabona ko naho cyo bari gitenge gikenyere neza gikenyere neza hanyuma nimba ari kanzu raba ikanzu ikugumiza uri umukenyezi gushyikaho n'umushyitsi ajya udaca wirukanka mu cyumba ngo yo umushyitsi araje umushyitsi wa mbere n'umugabo wawe umushyitsi wa mbere n'umugabo wawe akwiye kukubona umeze neza aha rero ndiko ndavuga Oriane uwanjye ariko arumviriza uwanjye ariko arumviriza urumva ni ukugerageza rero umugore akamenya ngo uwanjye umwami wanjye ntegerezwa kwama nigira neza n'imbere y'ugusohoka nkwiye kumubaza ubona mberewe ubona noje hanze ubona ntajya kugukoza isoni uko rero niko bakwiye gufashanya umugabo ntagende mu byiwe ngo tegereza gusanga madame ibintu byose byagiye ku murongo nibyo simbwiye umugore ngo nabireke ibyo umugore ashobora byose nabikore kuko harahandi hantu handitse muri Bibiliya umugabo ashima umugore ati nararondeye ndabura nasanze umugo wewe mugore wanje ari wewe undukira bose no kuvuga ngo aramurara inyuma akavuga ati uri gitangaza ariko rero Oriane abagabo babimenye ko hariho umushetana wunze hafi yabo kwifuza abagore bo hanze kwifuza utwo kobwa numvise kiginge avuga
kwa makola
oh ubwo n'ubusambanyi babwinjiye mu mutima wiwe aze yame yibuka ko Imana yamubwiye ngo kunda umugore wawe no kuvuga ngo akomeye adakomeye no kuvuga ngo yagwaye umubiri ukajegera gatoyi utajegera uwo nyene niwe utegerezwa gukura mufashe
wavuze kintu wavuze ikintu gihambaye cyane gose cerekeye uko kuntu nyine uvuze gufashanya akamubaza ati ubona nsagute ubona mberewe birafasha no mukenyezi kugira ngo asohotse hanze yumve yuko umuntu wa mbere yamushimye ari umugabo wiwe
cyane cyane oya naho uzubigira imbutaraho ubikira ubikangure ubikore kandi umugabo azabona ati arampaye agaciro umugabo azabona ati madamu yangize numero 1 umugabo azabona nababagabo bapfuha urabizi ko abagabo bapfuha kandi nagirambira abagore abagabo baradupfuhira kuko badukunda sibyo turashobora gufasha abagabo bacu rero kudapfuha mu kumwereka ko ibyo uri kurakora byose wewe wese uruwiwe mugabo utegereza kujya hanze ubuzima bugutegeka kujya hanze kandi niwahura n'abandi ugahura n'abandi bagabo ntuza gucujinyika uraza kubatwengera uraza kubaramusa kuko wamubwiye rero ntaza gupfuha agira ati naha batwengeye c'est juste le sourire ça s'arrête là nta kindi kizakubandanya
ego kiyago kiraryoshe cyane no cikomira nkaguma ndakuganiriza ariko nikiganiro gihijamba abanywanyi nabo nyine biradishwe
cy'Amerika ariko ngira nkubwire ngo Imana niba tayishira imbere ivyo byose mvuga si sukudodora cyangwa se gukubita gatoki ngo biraje bisaba sacrifice
no kwitanga
uno kwitanga kuko wa mugabere gasimara yika niko ndavuga arashobora kuza akaba ari umugabo kumbura gukarira sibyo kumbure atigera ashima izo umukoreye sibyo kumbure n'uburyo financièrement mudapartage atakwemerera ko mupartage sibyo kumbure akumbura ukabona ati akunda iwacu ntagunda ntagundira nabi wa ni ibintu byinshi byo dikuraje umugore byo cintege umugore ariko umugore avuga ati nasezeranye kumukunda uko ari kose nasezeranye kumwereka ko jewe ivyo arimo atari byo bingabanya urukundo ndamufitiye
yego murakoze cyane gose reka rero duha karyo n'abanywanyi biradishwe rya Amerika barindiriye ku murongo n'amatsiko menshi cyane nabo nyine babazi ibibazo bashikiriza ivyumviro duhere ku witwa Ozias urahura komeye
yego ndaho
amahoro neza ndashimye cyane kumva umunywanyi w'ijwi rya Amerika wa mbere Toronto ari umukenyezi duzi ijwi ushikiriza ikibazo n'icyumviro
yego sa
turakumva duga kwijambo ubaze ikibazo canke ushikiriza icyumviro agize amasoni harabandi ndumva umenga muri kumwe n'abandi bantu kumbure bobo barafise ikibazo cyangwa bashaka kubaza iki bashaka gushikiza icyumvira Odias wi ikibazo cyangwa icyumvira
ya mukore kase ndumva n'abandi bose ahubwo rakomera ari nyine kuri uko ndinga tufata n'ibitabo cyangwa akabimirije n'ibishe bose abagore bose ndumva dirakenewe cyane na cyane cyane n'iyi Aho ye kare ndamuhera magi cha ivuze ko turi ko.
Ego.
Ndaba.
Mwiriwe neza.
Ndabumva.
Turifuza cyane kumva kibazo canke icyumviro cawe muri kino kiganiro Madame Glorieuse ari iteguye kubishura.
Muri cyo kiganiro cha batenye.
Mwene nashaka nyene mbaze nshaka kumenya uruhara runini nya mukenyezi umukenyezi wawe wese yoba afise.
Uruhara afise mu rugo rwiwe canke usubiramo ikibazo neza.
Uruhara rw'umukenyezi mu rugo.
Hari ikindi kibazo ufise canke nico nyene? Hari ikindi kibazo
ufise? Reka tubandanye
ku murongo duha akaryo n'abandi twakire na Gabi. Gabi urahora komeye
na mahoro.
Duga ku ijambo Gabi, ikibazo cyangwa icyumviye?
Njye nagomba nange icyumviro. Ndi ko ndumviriza ibyo kigiri yaje kuvuga. Yuko rimwe na rimwe hari igihe usanga umugore ariwe atuma umugabo ajya mu ngeso mbi. Kuko hari igihe usanga umugore yifata uko yumva yishakiye, abamva umugabo abagabo nabo uko dukozwe ukama dushaka ibintu bishasha. Abamva rero nkamwe rero bumva utari umugabo wihangana rimwe na rimwe bicaye bumugesera. Aha ndi kumwe n'umupfasoni wa mbere, reka ndamubahe.
Ni byiza cyane, urakoze cyane. Ego, yitwa nde? Yitwa nde mupfasoni? Alice, kaze mu kiganiro, shikiriza ikibazo nawe cyangwa icyumviye.
Hello.
Alice, turakumva, tuga ku ijambo.
Mwiriwe
neza.
Ndavumva. Neza, tuje kurumviriza icyo kiganiro kigingi ahita aravuga.
Oya, va ikiganiro no musi tuko turagerageza kuraba impanuro. Ariko twacishijemo tumwe mutwo kigingi aho ravuga muri comedy ziwe kubijanye no kuntu abakenyezi bifata, ariko
baza. Rimwe na rimwe nabo bagabo bafiye kwivugiramo uruhara kubera. Hari umugabo ashaka kugenda ntakwitiyeho, ntabwo kugiye n'amafaranga. Ntabwo buri kimwe cyose kiba gikeneye mu rugo. Nene nkuru umugore nawe tubikora ibyo atashe kubikora.
Urakoze cyane gose Alice ku kibazo n'icyumviro cyawe. Reka duha akaryo Madame Glorieuse abishire kumbure yatange n'impanuro. Madame Glorieuse, twumvise ko aba batumire babiri twaronse bari bari kumwe n'abakenyezi babo. Wa mbere Osios madame we yabazize ati uruhara rw'umukenyezi ni uruhe? Kumbure ikibazo rusange, ariko ngira ngo ashobora kuba yari afise ikindi kiri inyuma yacu. Ariko n'abanye tuvuganye Gabi na Alice, umugabo abajije ati abagabo ingeso mbi zabo zishobora kuva ku kuntu uwo mukenyezi yifashe, kuko ati abagabo saba marayika nk'uko bari wabivuze.
Ego, nagira mbwire urya mu mama wa mbere ko nimba yubatse yabwizwa kuba azi icyo yagiye gukora mu rugo. Ariko reka tumwibutse ko uwo mugabo wiwe harageze igihe avuga ati reka mve mu bunyakamwe ndondere umugore wo kubana nawe. Ubwa mbere ho yaraje kumumara irungu, si ibyo? Nibaza ko rero ari umugore azi ingene bamara irungu umufasha wiwe, umugabo wiwe. Hanyuma uruhara rw'umugore mu rugo ni uruhara runini cyane. Ijambo ry'Imana hari aho rivuga ngo umuhusha atunga ahusha umugore. Umuhusha atunga ahusha umugore ni ukuvuga ngo iyo umugabo agira ubuntu akaronka umugore mwiza, umugore iyo ndiko ndavuga mwiza si ndiko ndavuga isura, ndiko ndavuga ingeso, umugore azi ikimujyanye kubaka, umugore ahagaririye umuryango wiwe, by'ukuri duhora tubona yuko n'umugabo aba umugabo w'umushinga ntahe. Uwo mugore wa mbere nagenda mubwire nti uruhara rwawe ufise ni uko uwo mushinga ntawe wawe wo muduza uwo muduza ukamwereka ko ari umushinga ntahe ukamwereka ko ari umushinga ntahe mu kumwubaha ikwija mu ry'Imana ritubwira kuko niyo wamuha ikibanza ciwe no hanze bazobibona no mu muryango avamwo bazobona ati wa mugore hari ivyo yakoze umugabo umuhungu wacu arahinduka si ibyo rero afise uruhara ni ukuvuga n'ubuzima rero bwa misi yose umugore abwiza kumenya ati umugabo wanje nkwiye kumuhe mubiri umufasha muri byose dukwiye kuja inama urugo rwashingire dukwiye kugubaka dukwiye kuja inama mu byo turi ko turarondera umuryango wacu dukwiye kuja inama ku ndero tuzoha abana bacu abana hari igihe bakwanyira ariko abavyeyi baraje inama burya bakavuga bati reka abana bacu tushaka ko bufata umurongo bakabiganira urumva umugore rero mu gihe yubashe umugabo araheza kumvirizije umugabo ariko aramubwira kandi umugore rero uruhara rwiwe bimwe navuga byukuduza umugabo arashobora kwihenda akakubwira ibitari byo turaza abagabo na bibiliya iravuga ko hari abagabo w'ibiranda muke muri bibiliya hari umugabo bavuga yitwa Nabali yari umugabo ngo w'igipfu cyane ariko ngo akaba afise umugore w'ubwenge kubera rero yari afise umugore w'ubwenge yari yaratawe uruhara rwo mu muryango uwo ntacononokeye mu muryango umugore rero uharaguye ni ukureba ko atacyo kononekara mu muryango naho umugabo yoba kumure hari ibintu adashoboye n'akari yaje kumubera umufasha rero nibaza ko uwo mugore yanyumvise ntiyaje kuba umuboyi umugore ntiyaje kuba umuboyi mu rugo umugore ntiyaje kuba umuyaya ariko yaje kuba umufasha w'umugabo yaje kugira abafashanye byose sinzi ko nawe ndamwishuye
yego ndakeka ko bikoze hama tubandanye kuri Gabi we avuga ati izo ngeso
numvise ko yavuga ati abagore inyifato y'abagore irashobora gutuma umugabo arenga ibigo ndavyemeye ko ari byo ko bishoboka umugore asamaye ntamenye ubutunzi Imana yamuhaye ntamenye ko urya nyene yiyemereye atankoni bamushize ko kuko hari igihe usanga haba kwicuza mu nyoma nico gituma mbwira abagore kumbura uzogera n'ikindi kiganiro ku bakobwa n'ukumenya iyo ego wavuze ukamenya aho ikuye kuko gusubira ngo narihenze uvuze ngo narihenze ngo ndabivuyemo uba ubuzima bwawe bubwishe ntaho uza gusubira kuyo uba washeshe ibintu utazoyora rero ngomba mbwire abagore nkanje ko uwo wemeye ko akubera umugabo wewe kwerekeye byose ukwiye kuraba ati mbega umutima w'umugabo wanje no wuzigama gute mbega umunezero w'umugabo wanje no umwereka gute ariko oriya hariho n'abagabo usanga bigwariye ako kagwara nubwo umugore yogira gute ugasanga hariho abarenga ibigo mbega yitwa Ndoma ni Gabi
yitwa Gabi
Gabi ariko aranyumviriza ego ngo twebwe abagabo ngo murazi ingene ngo tumeze none nta mana iriho yo kubafasha kwigumya none twovuga ngo abagabo bacitse nk'ibikoko bumva umubiri wabyukanye bagaca birukanka kurondera oya abantu baratandukanye ibikoko abantu bakwiye abagabo bakwiye kwifata bakabumbwa n'uwabo mugore kuko naho bagenda hanze ntibaza kugenda ku gikoko ntibaza kugenda ku wundi mugore atandukanye ego nimba yagiye kuri nishwa dukobwa ngo twambaye amakola ahubwo ntibakwiye kujya konona abakobwa b'abandi kuko abakobwa ahubwo bakwiye kububaha kugira nabo bazogire kazoza kabo si ibyo rero mboneyeho akaryo vrema kukubwira abagabo batarubaha Imana bamenye ko ari ukwitesha agaciro kuba wogenda ngo ugiye kuryamana n'agakobwa umukobwa akumbura angana n'uwo wabyaye naho iba ari muto uburiko urica une nation uburi kurica igihugu uburi kuricesha agaciro uburi kuricesha ubugabo bwawe niyo wakuba ni ukubigira winyegeza ni ukubigira ubundabunda ariko bagufashe urabizi ko bavuga ati urimbwa uratumara amaje nta mugabo urimo rero nagomba mbwira abagabo ni ukuri mfatiye kuri icyo gicapo yavuze ngo ngurazi twe bw'abagabo oya umugabo Imana yaremye yaramuhaye n'ububasha bwo kugira ngo aganze umubiri wiwe aze kunezeranwa n'umugore wiwe gusa
ego Reka duha karyo ni benshi bifuza kukubaza ibibazo no gushikiriza ibyumviro tugerageze kubaha karyo nabo turuhe tubandanye kuri Blaise. Blaise uraho urakome.
Turashimimana.
Duhamagaye uri heka Blaise.
Bo ndi Bujumbura mugandi muri Bujumbura ira.
Ikibazo cyangwa icyumviro.
Yego. Ikiganiro cyangwa cyane nanje. Mugana ari cyo nibarisa madame Gloriose. Iko yavuze ati urashobora mugore madame arashobora kwambara hanyuma arakakubaza ati "Siri urabona mbere uyu munsi ubona twosokana tukajyana." Iko none muri icyo gihe ubonye atabere ukamubwira ati "Ntubere." Uriyumvira ko yo byashyira gute. Amanika rukani no kuri ibi bijyanye n'amakomedi ya Kigingi kubera nanjye kenshi ndakunda kuyakurikirana cyane. Iyo umumama umadame wawe ubonye yambaye suke amabere yamaze kugwa akagenda arekera cyambukiyeho ugaca wiyumvira kugenda kurondera abandi bakobwa bagifite amabere ahagaze. Kubera iki wiyumvira kugenda kurondera abandi bakobwa bafite amabere ahagaze kandi nawe madame wawe igihe wamuzana yari afite ayahagaze, ibyo byose yarabyitwararika akiri inkumi. Kubera iki nawe utabikorera madame wawe ngo amabere naguma ahagaze kugira aboneke neza nk'uko wifuza abo bandi? Yene yumvira yuko icyo kintu abapapa benshi bokiyumvira ko bakakigaruka hama ntibagitse n'abamama n'abadame babo. Iko nicyo cyifuzo cye nashaka gushyikiriza.
Urakoze cyane
madame Gloriose, icyo kibazo cya mbere na mubatizi.
Urakoze cyane Blaise. Reka mbere ko twakira undi mu nywanyi tubanze duha akaryo madame Gloriose akwishure.
Mbanje gushimira uwo mushinga ntahe, urumva ko ari umushinga ntahe afise ikimugera muri we. Ndaza kubivuga ko hama, ariko reka mbanze ngerageze gutanga ibyiyumviro byo kuri iyo icyo kiyago kigomba kuba hagati y'umugabo n'umugore. Njewe ndibaza ko nimba ari umugore yatahuye ko abwizwa kuba umunezero w'umugabo, nuko yaramaze kubitahura, nuko n'Imana imuha ubu inkomezi zo kuba yokumvira umugabo wiwe. Rero nashaka ndamubwire ko bivanye n'ukugene ubusabane buri hagati yawe n'umugore wawe, musanzwe muri abantu muganira, nawe nimba ushobora kwambara ipantaro akakubwira ati "Nshuti yanjye sinzi ingene mwitana, nimba umwita izina ryiwe, nimba umwita Jerry uko ushaka kose, igikuru nuko abona ko umutima wawe umukunda." Nimba uwo mubwira ati "Iyo pantaro ndabona umenga hari imashini ntikimeze neza cyanke yacuye, reka uyihindure," ukabimwemerera, nawe nibaza ko atokwankira. Habwirizwa kuba guheberanira. Nivyo abagore kumbure ibintu byo gushaza kumbure biracatu jana kumbura umugore yose abwira ati "Kwirisha mbujije kwambara impuzu kandi genzi ko imbere." Ariko nagira nkebure abagore nababwiye mubayeho kugira munezereze abo bagabo banyu hanze naho bona bakabashima, naho mwo hariho abagabo bishigenze kweri, hariho umugabo muhura hanze ukabona ko atanguye kukuraba ayandi maso, ariko ubwiza kumenya mutima tisi jewe sindi uw'abagabo mu ibarabara, ndi umugore w'umushinga ntahe wanjye, namusize ku kazi, namusize mu rugo, bikaba biri mu mutima, ikaba ari nka kashe iri muri wewe. Rero nibaza ngo mumaze kugira iyo migenderanire akubwira ati "Sheri iyo mpuzu ubemera kubera, ariko numva umenga wukwambara nirya." Umugore kubw'urukundo, kubwo kubaha umugabo, namuhanura, namwinginga kugira ngo nanjye byaranshikiye, nambaye impuzu, arambwira kandi ayikunda, mugabo ncanibuka ko je nasezeranye kumwubahiriza mugabo ntiyombira ngo nambara ivyatsi kandi impuzu ziriho simvuze ngo muce mu ngo muce kumbure hariho umugabo yogira ati gye mpuzu niyo yambara hanze aradakubeye ubwo baramuntwara ariko nukurema ubwizigiranire hagati yabo nuko no mwishura hanyuma ndagomba kumushimira vrema nagomba kumushimira ingene ariko arakebura abagabo bene wabo akandi nagira nongere ko mbega papa uwo mugabo ariko aranyumviriza wese ayo mabere y'umugore wawe ko wamureheje agihagaze hanyuma yagwishijwe nande yagwishijwe n'iki suko yakubyariye abana suko yakongereje abana none washaka abahe bibero gusaba imibere imana yamuhaye rero byaraguye ahubwo erega n'umugabo burya hari hivyo none kandi nuko bitaboneka nuko atamabera agira ariko nawe burya umubiri urakura umubiri urakura hari hize yashobora kera atagishobora uyu munsi umugore akwiye kumwubaha akamwubaha akavuga ati turiko turakura hari hize kumbure yaguteruza atagishobora guterura nawe kumbure kera mukiri bato yaragufikinisha akaguterura ntabyo gishobora ubu kubera ntabwo bakigira urumva rero ntibaraba amabere gusa ariko bamenye ngo n'umubiri wabaye gutya kubera iki ahubwo amukunde kurusha avuga ati umugore wanjye yaranyitangiye arampa umubiri wiwe umubiri w'abana bacu barawonona ariko umugore wanjye aguma anezererewe hama mugurire izo sutiye hama mugurire nimba izo mpuzu zegeranye umubiri hanyuma naho yozikura bari kumwe ntavuge ngo oho oya il est responsable
ninakuwa ali seri yavuze ati turakeneye amafaranga n'uburyo bwo kugira ngo duse neza nkuko
mubyifuza ibyo rero ni imwe navuga nti kugira ngo umugore amere neza nkuko kigingiye ko arabiteburamwo navuze mu ntango ni babiri sumwe ni bose bashitse umwe
yego reka tubandanye twakire na Pierre kaze neza. Allô Pierre?
Amahoro.
Urahura kome?
Yego na mahoro.
Duga kwijamo.
Yego mena shaka kubanza gushimira umufaso ni. Burya hariho matata yarigeze kuririmba ngo kera nkiri inkumi ngo nkiro nka kanya kagasokoza. Ariko nagomba kuvuga yuko ibi biza guhera ahubwo muri za fiançaye ugasanga abantu bagiye gukunda abantu selon leur beauté physique. Ariko bakwiye kumenya yuko ukunda ubwambere ugakunda umuntu ari uko wamukunze indana pano kuko ofiri amezire yuko muzamura amara iminsi umubiri w'umuntu urahinduka abagabo bakwiye kutabamenya yuko kamene poto baramenya ko umuntu arahinduka ivanye n'imyaka nawe nashobora kuzogira iminkanyari mu maso amaze gusaza ntibashaza gukoresha ngo nuko yafite amafaranga ngo iki n'iki ngo agiye kuraba duto duto ego mugabe ariko nacangaruka no kubadame n'iki nabone bakagerageza kanone bakaza bifate neza kugira ngo bagume bagira babasediza tube babona udukobwa tumwe na myaka twose turatukira ubwenge gusumba
tumwe tw'amakola
urakoze cyane turafite maniere dukoresha kugira ngo dusedize abantu abagabo iki bakisiga na derokwa
birumvikana cyane urakoze cyane
ariko umugabo nawe azi icyo yazaniye umugore wiwe amenye ko igihe yamuzana asuko uwo munsi asa
urakoze cyane
agaca amenya yuko rero ategereza kumwubaha uko ari kuko akimuresha nimba yarazi ubwenge ntibaza ko azoguma asuko yamureheje asa
urakoze cyane ku mpanuro zawe Pierre turagushimiye cyane eka tubandanye twakire Steve uratwumva
yego ndabumva
urahura komeye kibazo cyangwa icyumvira
yego ndakomeye nashaka bwa kwanza ndabashimire cyane hama cyane cyane nagomba gutanga cyane cyane impanuro ku bagabo hariho abagabo tumenyereye kenshi iyo bamaze kubona mudamu atangiye gukura ariko arasaza baca atangura kugira ibintu byo kwikirana abakobwa baba bakiri bato impanuro nobaha neza na neza mu bisanzwe agomba yuko nujya mugore wiwe yosa nkabaje bakurikira cyane 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 bona kuri baje baruguru usaba barakurikira nawe mu gisagara abonye ikintu bambaye ikintu bisize nabwira nti akere yuko asankuje yabonye nabigure abishyirye mugore wiwe nawe yisige yambare arabiko adatagata nk'abandi.
Urakoze cyane Steve, turagushimiye. Tubandanye kandi turarika abakenyezi, abakobwa bigeme cyane cyane nabo nyene baduhamagara bashikiriza ibibazo byabo n'ivyumviro twobishima cyane. Madame Glorieuse, kuri iki cyumviro cha Pierre n'impanuro za Pierre na Steve cyo wakongera ko?
Kuri uwo ahejeje yari kwarahanura abagabo bagenzi biwe. Kandi nibaza ko icyo cyumviro twari twagishikirije twavuze ngo umugore wawe ni ishugwe ryawe rero ntiwogira amafaranga cyangwa uburyo ngo wiyumvire, reka mvuge reality zahari iwacu, ngo wiyumvire ngo agacupa kanje na koko ku mugoroba ndagakura he, ko nabaguriye ubugari, nabaguriye ibiharage, nabaguriye imboga, ibyo birakwiye. Urumva hari ikindi waretse gukora kandi novuga nti ni nayo moteri y'urugo, kuko ivyo nibyo baza kurya, ariko wewe ukeneye gusanga ishugwe ryawe rimeze neza aho uza gutaha, ukeneye kuhasanga hameze neza. Icyambere ushaka kusanga kimeze neza ni umugore wawe. Umugore wawe rero ni wewe ubwiza kuraba nimba hari uburyo afise bwo kugira ngo agume asa neza, agume yambaye neza mu ntebe ni wamusanga yicaye muri ya sano yawe. Uze kubona ati iri ni ishugwe Imana yanshiriyeho, ni ishugwe Imana yanyihere, ni kado Imana yampaye, sibyo? Mu gitanda ukavuga ati mu gitanda ngiye nsanga hameze neza, nsanga hasukuye, nsanga ibintu biri ku rutonde, kuko naraguze akabati kuko madamu yobikamo ibintu. Ntiwovuga ngo ibintu byarononekeye na kuko atacuri kurakora nawe. Muhubwo buryo mufashe, kandi umufashe umubwira ati ibi erega byose ni ugufashanya, byose ni ugufashanya. Ushobora kuba wazanye umugore kumbure azi guteka neza mugabo atazi gupanga ibintu, mufashe rero umubwire ingene wapanga ibintu. Ushobora kuba wazanye umugore atazi ingene yo kwifata nk'imbere y'abantu, atazi impuzu we ukunda, ibyo byose rero ni ugufashanya. Urumva rero
nagucirimo madamu, hari ikintu gihambaye uvuze gikomeye cyane, kumbure muri Afurika ushobora kutabona kenshi. Uvuze uti gufashanya, hari ukuntu kumbure abagabo bashobora kuba bibaza yuko iyo baronse umugore mu rugo aba ari umugore akwije byose, azi byose, akwiye kumenya byose. Rero ugasanga iyo babonye atakoze ico kintu ugasanga kumbura mucije mugije canke bamwiyumviriye nabi, ariko ati gufashanya nivyo bikwiye gukogwa kugira ngo uwo mukenyezi catarazi akimenye, kandi bikaba byiza cigishijwe n'umugabo wiwe. Ariko ndakeka hari uko kuntu kuko abagabo batari bake bashobora kwiyumvira ati umugore naronse ategeza kuba azi kumesa, ategeza kuba azi guteka, ategeza kuba umugore mwiza mu bintu byose. Icyo nicyo bakimwe mu bibazo usanga.
Ego cyane Oriane, urumva turakwiye gufasha abasokuru bacu, ababyeyi bacu, bene wacu bari muri Afurika, kuko ni iwacu. Turakwiye kubafasha bakava muri bimwe vya kera. Umuhungu yumvise ashaka kurongora avuga ati ngira ngende, akabona umenga ahubwo kubera ngo yamukoye, basigaye babyita n'amashimwe, mugabo ni inkwana kubera ngo namukoye, ngo agaca yihenda rero ngo azanye umukozi wiwe, azanye umunyezamu wiwe, ni ukuvuga kumusangira inzu ko wewe ashobora kugenda gutembera akajya gutaha aryama kubera hariho umunyezamu yahashize. Oya, n'umufasha, n'umuntu agukeneye, akeneye kunezerwa muri kumwe, akeneye ko musangira byose, akeneye ko nimba wotembera. Ego sinavuga ngo umugabo n'umugore ngo batembere kuri ritme imwe, sibyo ndiko ndavuga ariko umugabo akamenya ati nta munyezamu ariko arandabira gwa rugo rwanje nta munyezamu ndafise umukunzi hanyuma kandi abagabo bafise ikintu gishapo bafise icumu umukozi umugore umengana umukozi nimpuze birato ibintu byose agatereraho kuko avuga ati madame arahari araza kubikora sibyo cyanke impuze ntamenye ati mbega ndafite impuze zimeshe mbega ndafise ibi madame byose arabibona niwe mutima wa byose no guteka no siniko ndagumbura abamama abamama ahubwo umumama w'ukuri aratunganya ibintu byose neza ibyo ashoboye sibyo akanamenya kubwira umugabo wiwe ati urantunga nari nashatse kugupangira ibi ariko umwanya wamperanye ari umugabo azi ubwenge acamenya nawe icyo akwiye gukora sibyo rero byose umugabo akamenya ati sinazanye n'umupondeza adakumbyarira abana urabizi ko hari igihe kinashika abana ntibace baboneka muri afurika bakunze guca bavuga ngo nazanye umugore atabyara nazanye umugore w'ingumba ibyo byose ni ibintu bikwiye guhanagurika mu bagabo bakamenya ati uyu muntu ngiye njyanye agashimye ko guha ababyeyi b'iyo bamureze bampaye ubutunzi bukomeye bampaye umufasha bampaye uwo tuzomarana irungu bampaye uwo nzokumbura nagiye ku kazi bampaye uwo tuzoryoherwa tubonye umwana imana iduhanye urumva igicapo nticyahinduka kandi ijo nakubwiye Oriane atamana bashizemo umugabo aguma ari nk'igikoko umugore nawe akaguma ari akanyamaswa hakama ari ukuryana hakama ari ugutukana ariko iyo hari imana mu muryango
ikintu gihambaye
urugo rurakomera
ego reka twakire n'uwitwa Emile Emile uraho urakomeye
ndakomeye Oriane
duga ku ijambo
ko nagira na muto mutumire ndamwije ndamunezerwa cyane ni shari karasanga ku bibazo
mwaramushye
murakoze n'uburi no na denoterera burya kenshi mu rugo rurimo abantu babiri bashakanye bakafata imirimo yo kubana ubuzima bwabo bwose haba harimo cyane cyane ikintu cyo gusamara iyo bishyitse bakaba kutumvikana kuko ku ruhande rwose ndashobora kubyemeza umugore ashobora kubwira umugabo ati yewe niba ngira umuyaya nanjye nzo kubwira umubonye niba ngira umwamikazi nanjye nzo kubwira umwami urumva muri icyo gihe bose bashobora kubwira bafatanya neza urugo rwabo rutererwa imbere amba rero nkamwibariza akabado ndabona n'umwanya bagiye mbega nta kuntu waba harabayemo gusamara kutabwizanya ukuri kutayaga neza mu gihe batari bwubakane imbere y'uko bashinga urugo rwabo kanyako wamutumira murakoze
murakoze cyane Emile reka twakire undi mu munywanyi ndabwiye ko bavuye ku murongo hari tugakanye kari kukaratujana ariko reka duha akaryo madame Glorieuse akwishura
abajije ngo ikimbega
abajije ati nanjye n'uvumengo nacibagiye
ambaye ko no haba avugana neza jewe mu rugo rwanje
oya no sinibaza ko yabajije mwebwe personnel ku buzima bwanyu ariko yavuze yuko bega bigenze gute
ariko nimba numvise nabi cyangwa numvise neza nibaza ko ndi yabayumvirije ikiganiro ijya preliminaire watanguye gushiramwo navuze ko imana yampinduye sibyo kandi nibaza ko abakenyezi twese turakeneye guhindurwa n'imana kuko ugishika mu rugo ntuburamenye ibintu ngene bigenda navuze umugabo uko ameze kose yo gutukayo kwimizurya yo gukubita yogira iki wewe uri umugore umenye uruhara rwawe ibintu byose urashobora kubishyira ku murongo sibyo
naho baba barahendanye yavuze ko
naho baba barahendanye rewe urumva abantu bazohava banyanka bazovuga ati none divorce n'umuntu yaguhenze ukamufata ko yaguhenze nibyo urashavuye ufashe ingingo yuko muvana none nimwavana ibikurikira ni ibihe uzocurongora marayika uzocurongorwa na marayika urumva jewe naba mvuga nti nibareke imana ize bayishyire hejuru bafate umwanya wo kubabara bafate umwanya wo gukomereka ariko bafate n'umwanya wo kwemera gukira hanyuma ubuzima bubandanye rero birashika abubatsi bakishana nabi ndiko ndishura mu papa birashika mukavugana nabi ariko igikuru no kuvayo suguherayo no kwisuzuma kavuga ati navuze ibyo ntabwirizwa kuvuga nabaye mu kibanza ntabwirizwa kubamwa urakoze
amasegonda make dusigaranye guha impanuro cyane cyane abigeme abakenyezi twari twahaye akanya ko kugira ngo bamenye bumve impanuro zawe z'ukuntu bwo kwifata kugira ngo zabo zikomere abagabo babo babandanye babakunda babandanye bababona nka ya mashugwe wavuze abo bagabo bashimye
Oriane nagomba mbwire umukobwa n'umukenyezi ariko aranyumviriza twebwe Imana yaturemye de façon spéciale umubiri wacu n'umubiri w'umugabo iyo mubiraze biratandukanye Imana yaratwitondeye mu kuturema rero nta ndasubiyemo ngo twebwe turi ngo tube abafasha beza babagabo tuzoba twahisemo kubana nabo igikuru rero ntumiye umukobwa n'umumama n'ukumenya icyo yangajemo kandi akamenya ngo birashoboka Imana yaragushizemo ibigumbagumba byose yaragushizemo ibikenewe byose kugira ngo umugabo wawe naho yo bari ntambwe naho yo bari ameze nk'ingurube naho urashobora kumuhindura bivanye n'uko watahuye igikorwa cyawe mu rugo murakoze
murakoze cyane gose Madame Glorieuse Kagayo aho uri muri Canada watanga impanuro cyane cyane ku barundi abanyarwanda bakumva aho bari hose turagushimiye cyane gose kufata kano kanya turazi ufise ibikorwa byinshi ndashimiye cyane nabahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro muri studio indwi Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Innocent Kimenyi yafashije kwegeranya kinyo kiganiro n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma mwese mugira umunsi mwiza na weekend nziza mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika